SBS Radio. Kaze mwebwe mwese mwongeye kwifatanya natwe mu biganiro vyacu ine SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amedenizigama nkaba ndabashimiye rero mwebwe mwese muri kumwe natwe intara zitari nke muri Australia zimaze iminsi muri guma mu rugo ariko no munsi ubwo tuvugana abari muri Victoria na cane cane hagati muri yo ntara bavuye muri guma mu rugo inyuma y'ukwezi n'indwi zibiri ariko nubwo bavuye muri guma mu rugo ni mu gihe uno munsi habonetse abantu bashika majana atatu barenga banduye twavuganye numwe ari muri yo ntara aho iyo guma mu rugo yakuweho yatubwiye uko yiyumva ariko imbere yuko tubashikize uko yiyumva ni mukanya nyuma kakaruhuko gato sbs.com.au nkuko rero narinda babwiye kaze ni Jean Paul Amede dusubiye guhurira muri ikiganiro kuri SBS ndaguhaye ikaze mu kiganiro Jocelyn
ndabaye mwiriwe n'umunezero mwishi
Jocelyn uno munsi intara yose ya Victoria yashoboye kugira abantu barenze 300 mbere igitigiri ni 334 banduye umugera wa COVID-19 ariko hijya yabo bantu banduye mwebwe hagati mu ntara babakuriyeho guma mu rugo inyuma y'ukwezi n'indwi zibiri wiyumva gute
nukuri nkuko mubivuze n'umunezero mwinshi kongera kubona hanze kongera ukabona ibarabara ryaho uherereye n'imiduga igahita ikagenda mu ibarabara banezere ukanayibona ukabona harimo abantu babiri barenga batatu kuko n'ivyari byemewe ukabona abana barasubiye kujya ku ishure byari bituruhije cyane kuguma mu nzu nubwo habaye kuturekurira kujya hanze bagabanije ibihano ariko ubukari si bwa bundi bwari bumaze iminsi tudasohoka amazu
ego mwebwe babakuriyeho guma mu rugo hariho hamwe hamwe bavuga yuko bizogenda bigabanywa naho na cane cane ni nko muri Sydney aho naho nyene bavuze ko ku itariki 13 nyakanga bizogenda bigabanywa ivya guma mu rugo ariko kandi bikazogabanywa ku bantu bamaze kwicandagisha bose izo ngingo zizogabanywa none ngaho namwe intara yose yuba yaricandagishije abantu bose kubujyo bakuyeho iyo guma mu rugo
oya hasuka bimeze rabandanya baduhimiriza kwicandagisha bitandukanye nibiriko birabera mu ntara ya New South Wales bisagara byo mu ntara hagati muri Victoria amategeko yaradufashe kuguma mu nzu wemerewe gusohoka inzu ukajya kwa muganga kwicandagisha cyangwa giye gusuma yabari umuntu umwe mu rugo buri muhana ariko ubu muremerewe kuca gusuma mukarenga ibirometero bitanu mudafise urupapuro rubemerera kubirenga uremerewe kujya ku kazi ariko baracyahimiriza niba bikunda gukorera akazi muhira ubandanye ugakorera muhira abana basubiye ku ishure cyane cyane kubera harimo abari kubaritegurira ibibazo byo kumara umwaka w'ishure ibintu by'amakoraniro nko kujya ku isengero abagira ubukwe yabaja gusezera n'iwabo bitavye Imana bemeye ikoraniro ry'abantu 10-10 mu makabare n'amaresitora manini manini abantu 10-10 iyo babinjiza mwavya bibanza bibere byo gufunguriramo ariko iyo babakirira hanze ariho bamwe bafungurirana abantu 20 bongeye barugurura amashopu aya masoko
aho basumira
matomato nkaho bagomba gusokoza gashatsi neza tugurira impuzu batworohereje ngiye kuguruka nk'ubugeze mu gisagara cya hano ubona nyene hakayangana parking zaheze nta wabona uparika umuduga kubera abantu bose bavuye mu nzu bari kwigina ati ngende kubona hanze ngende kubona ku isoko ngende kubona aho umuntu wese akumbuye yahageze nkanje twaduka
none wewe aho umuntu wese ko yakumbuye wewe wagiye hehe na hehe na hehe
niba hari nk'umuntu yanduye niba naciye heshi nanje bamfatishije ibibazo byo ngaha mu bisanzwe ntabwo ubizi nari kugenda ndabivuga mu mazina ariko ahantu hambere nabyukiye nari fise inama hari inama dukora abantu bikoperative ndimo tuyikora buri kuwa gatanu ariko iyo minsi yose twa tuyimaze tuyikorera ku buhinga ngurukana bumenyi icyo bita Zoom ntabwo twabonana amaso ku maso ubwo rero saha tatu twabonanye ne twese amaso ku maso aho inama yamaze amasaha abiri ndahavuye naciye ngenda hari hahandi hano hafi nyine ku isoko ku ishopu idandaza utuntu two mu nzu two gushariza naciye ndahashika ariko parking kweri byango iyo saha tanu parking ahantu hose ubona nyine abantu
hari huzuye
ego nubwo twambaye ubufukamunwa bamwe bagira n'igihe bakabukura kukubwira bavugane
ego aho mu ntara uherereyemo aho uri muri Victoria hagati mu ntara muri Merdura tuzi neza yuko musanzwe mukora n'ibijyanye n'uburimi uburimyi mbega icyo gikorwa cy'uburimyi hoho mwari mwaragihagaritse cyangwa kigiye kubandanya
mu gisata cy'uburimyi bari barashatse abantu nka babiri bo kubandanya bakurikirana tegwa mu kubibagarira ku buryo bidahava bitanga igitigiri cy'abantu benshi guhurira mu ibyo bibanza kubera cyazira bavuga ati tugume muhira nabo nyine bashikaho bari bafise urupapuro ruba muri koperative rubemerera gushikaho hantu ariko abakora ubuzi bwo mu mirima bahembwa umukoresha yategezwa kubaha urwo rupapuro rubemerera kuja ku kazi barenze ibirometero bitanu kuva aho baba baja iyo bagenda gukora bagahura n'umuntu wese umutegetsi babaza urwo rupapuro bararugendana utarufise yarahanwa cyangwa bikaboneka ko umukoresha avuga uwo muntu ukuntu byagenze kugira ashika aho hantu ataramuha urupapuro
ego Jose ikibazo cya nyuma turangije hirya yo kubona babugururiye utuyira mbega udufukamunwa muracategezwa kutwambara cyangwa natwe
udufukamunwa twatugumye ko ariko ntacyo tukabona izuba
ego
ikindi kiyongereyeho batugumije cyane abapolisi biyongereye mwakina gisagara kukubuza abantu kurenga ahatuba cyangwa uwinjira ahatuba kubera igitigiri cy'abagwaye ari kinini muri iyi leta bibaza ko uwosohoka yogaruka atuzaniye cyangwa uwo kwinjira yo kwinjira atuzaniye mu gihe hano hakiri umutekano atabagwaye dufise.
Joseline ndagushimiye cyane ku kanya uduhaye.
Murakoze cyane, murakoze gusangira umunezero nanjye kandi ndabahojeje abantu bose mukiri muri guma mu rugo biragoye cyane ni ukwihangana namwe ejo bizagenda neza babugururire.
Eko ndagushimiye cyane Joseline tubamenyeshe rero abari muri New South Wales mu ntara ya New South Wales nabo ngo kuva ku itariki 13 kuwa mbere muri uku kwezi nyene kwa Nyakanga nabo nyene bagiye gutezurirwa ariko aho ni mu gihe abantu bamaze kwicandagisha bose incancho zibiri mbere mu kuri iyo tariki ubuce bwasinzikaye cyane 12 bukaba butarimwo muri aho bazoba bararekurira ukeneye aya n'andi makuru ugiye ku rubuga rwacu rwa Facebook canke ukandika SBS akaburungu koma akaburungu a uwakarungu gahitamye urabona ibyo n'ibindi twagiye tubashikiriza murakoze naho ubuta. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio app.